nzamba
nzambira samirana
Niriwe nchuti bagenzi ba radio inzamba gateka kawe turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2023 mukakaro umwaka w'2021 turabahaye ikaze murano makuru tugira tubashikirize nayo akabagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira Imiryango 30 iba muri site ya Gisara muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza iri mu Yabira yose ikaba ari impunzi zateshejwe izabo mu 1993 umugwi Sentebe ukaba wabahaye ikiringo c'amezi atatu gusa kugira babe bamaze kubaka inzu zabo bakabona ko aramananiza Abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga basabwa kwisamburira inyubakwa bubatse ahegereye ibarabara basaba leta ko atamwana n'ikinono n'ivyo CNDD-FDD yubatse ahabujijwe bisamburwa muraza kuvyumva murano makuru Abakenga ni menshi kubashinga amateka cyane cyane bakomoka mu gambwe SNL kuko bategerezwa kuja mu ntara batowemwo kugira babaronsa abapolisi babacungera hisunzwe ingingo yafashwe n'ubushikiranganji bw'umutekano ko batazobandanya bacungerwa n'igipolisi gicungera inzego api mu kanya nido ryano makuru mushikirizwa na jewe Josine Kaze
Inzamba
ndasubiye kubaramutsa mu makuru ajanye n'ubugizi bwa nabi Umwana umwe yaritavye imana uwundi nawe arakomereka hari kuri uyu wa kane mu gitondo ku musozi wa Kizi zone Kiremba muri komine Gasogwe abo bana bakaba bagiriwe nabi n'umuntu agwaye mu mutwe azwi ku izina rya Buname akaba yabacumise imbugita umwana w'imyaka 3 aca yitaba imana ubwo nyene wa kabiri w'imyaka 11 akaba ariko aravugwa nkuko byamenyeshejwe na mustanteri wa komine Gasogwe Dieudonné Niyonizigiye wakoze iryo bara akaba yaciye afatwa n'abajejwe umutekano Muri politike abashinga amateka batowe mu mugambwe SNL bafise amakenga menshi ku mutekano wabo inyuma yaho ubushikiranganje bw'umutekano bufatiye ingingo ko abashinga amateka batazosubira gucungerwa n'abapolisi bajejwe gucungera inzego api bakaba bategerezwa kuja gusaba abapolisi babacungera mu ntara batowemwo bavuga ko bamwe mu barongoye igipolisi mu ntara zimwe bitwara nk'abanye politike kandi ko rimwe na rimwe batarabagiza abashinga amateka bo mugambwe SNL ni inkuru ya Beni Axel Akana
Ibiro vy'inama nshinga amateka y'Uburundi biherutse kumenyesha abashinga amateka bafise ababacungera ko batagikuwe mu gipolisi gicungera inzego api ariko ko bazohora baja kubasaba mu makomisariya y'intara batowemwo ingingo ibiro vy'inama nshinga amateka bivuga ko yafashwe n'ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati iterambere rusangi n'umutekano ingingo iteye amakenga menshi abashinga amateka batowe mu mugambwe SNL bavuga ko bamwe mu barongoye igipolisi mu ntara bifata nk'abanye politike bari mu mugambwe uri ku butegetsi
urundi masanzwe muzi ko ariho icyo bita ati protection des institutions urwego rusanzwe ariko rutanga abapolisi abakora sekirite y'inzego zose nibwo rwahora rubikora rero iyo rero umushinga amateka wambwiye ngo nagende kwa komiseri watwara mu ntara yatowemo waba ari hasara amu gufasha umutekano arahaca muhimbonera kure hanyuma akazandika ceni nico benshi batinya kuko bajya bakomiseri nibo nyine bahangana mu matora bifata nk'abanyepolitiki nibo baca bahangana n'abo bashinga amateka mbere hariho n'ababagirira nabi iyo babonye
nayo iyo ngingo iraba abashinga amateka bose abatowe mu mugambwe SNL babibonamwo uruyeri rwo kugomba kubagirira nabi
naho nyine mbere bashaka babaha n'uburenganzira bwo kwicagurira ariko ubunye urumva ko bwaso ngo barigize ngo kuri bose no kubasa n'abacenedezefutede barimo ariko bobo ni giri bababiyitse na nyimo bobo ntibabaha ibikashi mugabo twe nk'abo muri SNL bashobora guca babaha ibikashi ntiboheza kubabwa n'igisurungu ugende kwitwara mu kiboroza ntibiragoye uko agiye hariya bagomba kumugirira nabi ugasanga usi ugenda hariya nyine ngo mpa babanshungere ntabo baguha cyangwa bakaguha ibikashi niyo makenga hari
abapolisi bacungera inzego bari muri api baba bararonkejwe inyigisho zijanye n'iryo banga kandi bakazironkera n'urupapuro rw'umutsindo bita certificat du GDC. Ugo rupapuro umupolisi arufise aronka ku kwezi akarusho k'amafaranga 15,000 mu mafaranga y'amarundi. Abashinga amateka batowe mu mugambwe seneri ayandi makenga bafise n'ukuzohabwa abacungera batigeze bigishwa ibijanye n'iryo banga. Uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radio Inzamba gateka kawe ntigwashoboye kuronka Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano ngo atange umuco kuri ayo makenga y'abashinga amateka bakomoka mu mugambwe seneri.
Arakoze Benia Selakana dusimbire mu Kayanza mu ikambi y'abateshejwe izabo. Abateshejwe izabo mu mwaka w'1993 bagizwe n'imiryango 30 bo muri site ya Gisara muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza bidoga bavuga ko bafise amakenga y'ingene bagiye kubaho. Ni mu gihe umugwi w'igihugu jejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo Sentebe uheruka gufata ingingo kuri uyu wa kane yo kubakura aho bahora baba bakabimurira handi. Ikiringo cy'amezi 3 bahawe bakabona ko kidakwiye kugira ngo bazowe bubatse amazu mashasha, basaba ubutegetsi kongereza ikiringo. Ni nkuru ya Delicia Kamikazi.
Abo batekereje zabo bagizwe n'imiryango 30 igize n'abantu bangana 180 bibaza ukungene mu kiringo cy'amezi 3 bahawe ngo bazowe bimutse bamaze kubaka izindi nzu. Babivuga gutyo kubera ata mikoro bafise kandi muri bo harimo ipfuvye abafakazi bageze mu zabukuru. Basaba bashimitse leta kongereza ikiringo abagira neza nabo bakabasaba kubafasha mu kubaronsa ibisakazo mu gihe cyo kubaka, hamwe no kubaronsa ifungurwa mu minsi ya mbere yo kwimukira muri getongo abajeje intwaro baberetse. Icyo nacyo rikaba riri mu bugaragwa batazo bafise aho bikora nyuma y'urugo. Igetongo rikaba rigiye gusubizwa abasigwa witwa Yakobo Barakorotse, abo nabo bakaba bari bamaze imyaka ishika 20 basaba gusubiza iryo tongo. Mukamenya ko intara yose ya Kayanza yarugwamo amakambi y'abatejeje izabo 6 zine ziri muri komine Rango, imwe muri komine Muhanga, hamwe n'indi imwe iri muri komine ya Muruta. Bamwe muri abo batejeje izabo bo mu makomine ya Muruta na Rango baramaze gusubira mu matongo yabo ya kera.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Mu makuru y'ubutungane, umunyororo w'imyaka 10 n'amande y'imiliyoni 3 zitegerezwa guhabwa umuryango wabuze nico gihano Sentare Nkuru ya Kirundo yahanishije kuri uyu wa kane mu rubanza rw'ikibiriraho umupolisi yitwa Habonimana Pascal batazira Payika. Akaba yagiriwe n'icaha cyo kwica umukenyezi w'imyaka 38 azwi ku izina rya Kabihogo Leonci ku mutumba wa Runyonza muri komine n'intara ya Kirundo hari ku munsi wa 6 heze, aho yavuga ko yariko aramuvura indwara yitwa igisyo. Uwo mupolisi Habonimana Pascal akaba yaburanye yemera icaha, ariko akaba yabwiye Sentare ko atamenye ko urusase rwari mu cumba cago, aho yavuze ko yarahejeje kuvura n'abandi babiri. Inyuma yo gusubiza ibikono vy'amasasu ku nkoho yiwe yaciye yibagira kubikuraho mu gihe ngo yagomba kumuvura, ariho ngo yihenda afyonda ku karasisho k'inkoho acarica uwo mukenyezi. Uwo muhisi akaba yasize abana 3. Imuyinga abanyagihugu bo muri iyo ntara bategetswe kubomora amazu yabo ngo kuko atubahirije amategeko y'imetero 6 uva ku ibarabara rikuru. Basaba abajejwe intwaro gushira mu ngiro iyo ngingo no kumugambwe CNDD-FDD kuko hari izibutso canke ingoro z'umugambwe zubatswe hadakurikije amategeko. Abo banyagihugu basaba ko navyo vyobomogwa kuko atamwana n'ikinono. Ni inkuru tubaza Valerie Mucho.
Mu gihe hasigaye iminsi 9 ngo ikiringo catanzwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira abantu bafise amazu yubatswe munsi y'imetero 6 uvuye ku ibarabara rikuru rya 6 na 12 ngo babe bahejeje kubomora ayo mazu, aregwa n'iyo ngingo baratangazwa n'ingene abajejwe intwaro ataco bavuga ku bijanye n'ivyibutso hamwe n'ingoro z'umugambwe CNDD-FDD byubatswe hadakurikijwe amategeko nk'uko bamwe babishikiriza. Izo nyubakwa zikaba zibonekeza ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga ahubatswe icibutso kinini cy'uwo mugambwe kirenze imetero 2 z'uburebure, kikaba kiri ku metero 1.5 uhereye ahagera ibarabara rikuru nimero 6. Icibutso ca 2 cyubatse ku mutumba wa Kinyota kuri iryo barabara nyene ku mpera z'umugwa mukuru w'intara, kikaba cyubatse kuri santimetero ziri munsi ya 50 uva hi barabara rigarukira nkuko ya makuru avyemeza. Ikindi cibutso naco nyene cubatswe azira kiri ku mutumba wa Cumba muri komine Muyinga kwibarabara rikuru nimero 12 kikaba cubatswe naho nyene kuri santimetero ziri munsi ya 50 uva kwibarabara. Abo banyagihugu bagasaba ko ingingo yo kubomora inyubako zose zubatswe hadakurikijwe amategeko yofata n'umugambwe CNDD FDD atakirinze gusabwa kandi kwabajejwe intwaro mu ntara ya Muyinga batobandanya bisamaza mu gukurikirana abanyagihugu ko bashira mu ngiro iyo ngingo hanyuma ngo bakingire ikibaba umugambwe bakomokamwo.
Arakoze Valerie Mucho twarondeye buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwa nayo agiri ico ashikirije kuri ayo makenga y'abanyagihugu turamukena. Igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu abanyagihugu biyongera cyane buri mwaka ariko bakiyongera hatateguwe ingene bazobaho kugira ivyo bikogwe mu ntumbero yo gufasha igihugu kuva mu kibanza ca mbere mu bihugu bikenye. Fosse Ndikumana arongoye Parsem asaba leta gukorera mu muco. Leta isabwa gutunganya inama z'abahinga mu butunzi kugira ikintu cyose gishitse kibe gifite igishu kandi itari mu majambo ahubwo iri mu biharuro.
Ko yutunganya inama rukukoma igiye kwiga iby'ubutunzi atakucisha hirya twarabye iby'ubutunzi ngene vyifashe ndene dufise igituma dufise ikibanza ca nyuma iyo bizanana igitukica n'ibijanye n'intwari bireye muri iki gihugu kuko muri iyo nama ijanye na rukukoma iby'ubutunzi twategeza gufata turaba aho tugeze situation de référence kandi tukiga gukoresha ibi bipimo by'ubutunzi nk'uko abandi bakora n'ahandi ushobora gutera imbere utavuga ati ibipimo fise nibi nibi umuntu agwaye bamurabira kuri temperature bavuga ati temperature twasanga ifise 40 irenga 38 uragwaye n'ubukene n'ibyo by'ubutunzi nuko na plasma y'ibihugu nikiziragena turabe natwe ngene ibyo bintu twoshobora kubivana twaba tuti tuce turabe ingene na wa mugambi w'igihugu pen tuwevara twabusuzuma turazi umwe wa mugambi wihuta wa plan d'action prioritaire wo kuva mu 2018 gushika mu 2022 ubu tugeze mu 2021 mbeho twavuga yuko muri uwo mugambi umwimbu ku munyagihugu uzawarenze amadorari 700 ico gihe akaba ari wari munsi y'amadorari 300 none ubu tugeze he. Ikindi nuko haja ikigo cy'ubushakashatsi gikomeye gitumye izo ziraboneka ubu none ni kiki kigo gitunganya ubushakashatsi kuri ibibazo kugira na leta gitume ivyigwa bikomakomeye bimwe bituma n'abantu bo hanze baterera ibyumviro n'aba expert bandi bakaza ahigwirana ry'abantu kumbure bitateye ingorane babigejeje gute tugaza tugahinduka.
Abaranguza ibinyobwa vya Brarudi mu ntara ya Rumonge baragabishwa na buramatari w'iyo ntara ko bashobora kwimwa isoko ryo kurangura no kuranguza ivyo binyobwa. Buramatari w'iyo ntara akaba yabimenyesheje kuri uyu wa gatanu inyuma yuko abadandaza bato bato bidoze ko bimwa inzoga nabo bazirangura. Consolateur Nitunga buramatari w'iyo ntara akaba yamenyesheje ko ico kibazo kigiye gutorega umuti vuba bwango Idonido na Trifine Kaniwabo.
Mu nama yagirishije kuri uyu wa gatanu abadandaza bo mu gisagara ca Rumonge bashikirije ko inzoga zikena iyo zibonetse naho bakazibura bazibona abagirizwa ni abaranguza bazo. Abo bacuruza basigura neza ko mu baranguza hari abafise ibituro vya Brarudi bita Mega abo nyene bagaca buguruza ibibanza byo kurangurizamo byitwa depo bakanagira n'ubunywero. Mu gihe rero abo baranguza bahawe ibinyobwa ngo baca babitumbereza umwe umwe wese mu bubare bwiwe abandi babikeneye bakaburanirwa nk'uko babisiguye muri iyo nama. Consolateur Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge akaba yamenyesheje ko ayo manyanga agiye guhagurukirwa kubwiwe umudandaza wese ahabwa ibinyobwa na Brarudi kugira ngo abiranguze ategerezwa kuzoza rerekana we yahaye ibinyobwa bitagenze uko bazocibwa amande ahuriranye uburemere bw'ivyo bakoze nk'uko yabishikirije muri iyo nama. Umwe wese ategerezwa kandi guhitamo kuranguza canke gukora mu kabare bitagenze uko bakwa amasoko ahabwa abandi aho kuguma aribo bafise amasoko gusa kandi badatanga ibinyobwa nk'uko byategerezwa kugenda. Mu gisagara c'intara ya Rumonge ibinyobwa cane cane nka Amstel ntibiboneka. aho bibonetse naho bigugwa amafaranga 2500 ku icupa mu gihe igiciro kizwi ari 1900 y'amarundi. Abaranguzi z'ibinyobwa bobo bakaba basigura ku ingorane nyamukuru yorondegwa muri iryo hinguriro ry'ibinyobwa Burarudi. Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara ca Rumonge nibatahura igituma inzoga za Burarudi zikena mu gihe bama bazibona zijabukanwa mu gihugu cha Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bakabona ko abategetsi bisamaza kandi hayaho boshobora kuronderera umuti. Ariko bikavugwa ko mu bajabukana izo nzoga hanze y'igihugu harimo n'indongozi zaho mu Rumonge.
Urakoze nawe Twifi Natani wabo nino ngaho duciye dusozera no makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze abadukurikiye abafashije kwegeranya ano makuru na mwenda bashimiye naho ubutaha mbijoro giza.